right here on The Voice of America.
Ili ne izvidi Amerika. Izvidi Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Chaba ikinyoma kwa bukuri guhunga n'ibindi umurundi yahunze birababaje kuvuga yuko leta nishobora guheba abenegihugu bahunze
uwo n'umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati mu Burundi Edward Uwimana avuga ku Barundi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi muri iyi minsi iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere Yamani mbere yaho reka mutega amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi amakuru mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema waramutse neza Edi watubwira amakuru avuga muri iki gitondo
mwaramutse Fideli mwaramutse namwe inshuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab ufite ibirindiro mu gihugu cya Somalia watangaje ko ariwo uri inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi cyagabwe kuri bisi ya Roni muri Somalia kigahitana abantu 9 barimo 4 mu bakozi bo mu ishami ryita ku bana UNICEF Iki gitero cyagabwe igarowe umujyi mukuru w'intara ya Puntland nkuko byatangajwe na police ku rubuga rwa Twitter intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Somalia Nike yamaganye icyo gitero avuga ko yifatanyije n'ababuza babo umutwe wa Al-Shabaab urwanya leta ya Somalia wigambye iki gitero bamwe mu babonye iki gitero kiba bavuze ko hapfuye abantu 10 nyamara aya makuru ntaremezwa iki gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe abasirikare 6 bagize ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe barimo Abarundi 3 bishwe n'igitero cyabagabweho n'intagondwa za Al-Shabaab mu gihugu cya Somalia ubuyobozi bw'izo ngabo za Afrika zishinzwe gucunga umutekano muri Somalia bwatangaje ko abo basirikare bishwe kuri iki cyumweru ubwo imodoka barimo yagabweho igitero mu mujyi wa Lego uri mu karere ka Shabelle Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yahamagaje inama y'igitaraganya izaterana kuri uyu wa kane mu gihugu cy'Ububiligi kwiga ku kibazo cy'abimukira nyuma yuko abagera kuri 700 barohamye mu nyanja ya Mediterani bagerageza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi bavuye muri Afrika ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi Federica Mogherini yavuze ko igihe kigeze ngo uwo muryango uhagurukire bidasubirwaho icyo kibazo abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi biriwe uyu munsi bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu cy'abimukira baturuka ku mugabane wa Aziya na Afrika iyo nama ibaye mu gihe havugwa andi mata 3 atwaye abo bimukira ari mu nyanja ya Mediterani ba ministri w'ubanyi n'amahanga nabo butegetsi b'umuryango w'Uburayi bahuriye I Luxembourg iminsi 2 nyuma yuko hari ubwato bwarohamye ku nkombe za Libya bugahitana bimukira 700 biceka ko abo bimukira bahitanywe niyo mpanuka bagerageza kujya mu kirwa cya Lampedusa kiri mu majyepfo y'Ubutaliyani ministri w'intebe w'Ubutaliyani Matteo Renzi yavuze ko Ubutaliyani n'ikirwa cya Malta bikorera hamwe kugira ngo batabare ubundi bwato bubiri buri ku nkombe za Libya bumwe muri ubwo bwato butwaye bimukira hagati y'150 ubundi burimo abagera hafi kuri 300 abategetsi b'Ubugereki batabaye abimukira 90 ubwo bwato bw'ibiti barimo bwaruhamye hafi y'ikirwa cya Rhodes ariko 3 muri abo bahasize ubuzima komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye Zaid Al-Hussein yanenze bikomeye ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi kuba byirengagiza nkana ikibazo gikomeye cy'abimukira baturuka ku mugabane wa Afrika. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi abagabo 6 muri leta ya Minnesota bakekwaho kwitegura kujya muri Syria gukorana n'umutwe wa Islamic State. Abo bagabo bose bakomoka mu gihugu cya Somalia bashinzwe ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba. Umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Andrew Luger yavuze ko abo bagabo bamaze amezi 10 bitegura kuva muri Amerika ngo bajye kurwanira umutwe wa Islamic State. Mu kirego cyatanzwe, umushinjacyaha asobanura ko abo bagabo bari hagati y'imyaka 19 na 21 basanzwe ari inshuti cyangwa se baziranye. Abashinjacyaha bavuga ko abo bagabo bane muri bo batawe muri yombi ku cyumweru mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota, abandi babiri bafatiwe mu mujyi wa San Diego muri leta ya California. Abategetsi ba Amerika bavuga ko abanyamerika barenga 100 bakekwa kuba baragiye muri Siriya, muri abo abagera kuri 40 bakomoka muri Somalia. Ministeri y'ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje indege za gisirikare gufasha amato y'intambara iki gihugu kurinda umutekano w'ibahari iri ku nkengero z'igihugu cya Yemen, mu gihe muri icyo gihugu hakomeje kuvugwa ikibazo cy'intambara n'umutekano muke. Abayobozi muri iyo ministeri bananyomoje amakuru avugwa ko ayo mato n'indege bigiye guhagarika amato y'igihugu cya Iran, bivugwa ko kigemuriye intwaro inyeshyamba z'abahuti zigaruriye igihugu muri Yemen. Icyakora uwo muvugizi avuga ko biramutse bibaye byo ko hari intwaro ziri kwinjizwa rwihishwa, ingabo za Amerika zitazabura kubihagurukira. Presidansi ya Amerika hano i Washington nanone yemeje ko ifite ibimenyetso simusiga ko Irani ikomeje gufasha inyesamba z'abahuti.
Urakoze Edi ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'inkuru nyamukuru. Abasirikare bava mu bihugu bya Amerika n'u Burundi bamenyereza abasirikare b'u Burundi baje kugarukana amahoro mu makungu barahagaritse ibikorwa byabo. Mu bushikiranganje bujeje kwivuna abansi bw'u Burundi bavuga ko abo basirikare bazogaruka amatora y'umukuru w'igihugu arangiye. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Tabita Mukamusoni.
Amakuru avugwa mu Burundi nuko abo basirikare bo babasubiye iwabo mu gutinya ko umutekano ushobora guhungabana mu Burundi umwanya n'umwanya, na cyane cyane ngo bafatira ku myerekano ishobora kuba mu gihe president Nkurunziza yovuga ko azosubira kwitoza. Mu bushikiranganje bw'ukwivuna abansi ayo makuru barayakana, ariko baremeza ko abo basirikare ubu bari mu karuhuko gushika amatora y'umukuru w'igihugu ahere. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo basirikare bari mu karuhuko kandi ngo biri mu zirano Amerika n'u Faransa bafitaniye na leta y'u Burundi. Ndamubajije niba atamvuza politike zuba zihishije inyuma, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yanyishuye ko atari byo, kuko ngo no mu 2010 niko vyagenze. Colonel Gaspar Baratuza avuga ko abasirikare ba Misome bariko barafasha hanze bazobandanya akazi kabo, ariko abariko bariga ngo bategerezwa kuja gufasha abandi gucungera amatora, ari naco gituma badashobora kubandanya biga kuko ngo baba bakenewe kubirindiro. Ndamubajije itariki bagiriye ko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ukwivuna abansi yanyishuye ko umunsi bagiriye ko ataco yewumenya ko, ariko ngo hari n'abakiri ngaha nayo ko hoba hari ingaruka mbi zishobora kwibonekeza nko gusubiza inyuma inteko z'u Burundi ziri kugarukana amahoro mu makungu canke kubura abaja gusubirira izo nteko. Colonel Gaspar Baratuza yambwiye ko atasano bifitaniye amukamenya ko urongoye ugwego rujejwe agateka kazi na muntu mwishiramwe mu za makungu ni Zaid Ali Hussein aho yari mu rugendo gwiwe hano mu Burundi. Yari yamenyesheje ko inteko z'u Burundi zirungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu zishobora kugabanywa canke zikankigwa kujaye Burundi hamwe kwaduka intambara mu Burundi na u Burundi ngo bwari busanzwe ari kirumara muri ivyo bikorwa vya ONU. Kuri ico umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza yabwiye Ijwi rya Amerika ko Zaid Ali Hussein atariwe araba ivyo vyabo basirikare bahora bafasha mu kwigisha, ari naco gituma ataho bihuriye. Ibujumbura Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ivuga ko atakigwanisho cyahawe ugwaruka rw'imbonera kure, naho abahunga igihugu muri kino gihe bavuga ko ari goro batera ubwoba. Hari mu kiganiro abashikiranganje baraba ibibazo by'umutekano bahaye abamenyesha makuru. Desire Yatungimana yari yakurikiranye icyo kiganiro.
Abarundi bahunga igihugu cyabo babandanya kwiyongera bagana igihugu kibanye cy'u Rwanda, aho ibiharuro biva mu bajejwe intwaro bimenyesha yuko abashika 8,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Abahunga rero bose bamenyesha ko bahunga imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rwahawe inkoho na leta rugatera ubwoba ababanyi babo kubazihurira mu gihe Petero Nkurunziza atokwitoza amatora y'imirije mu kiganiro abashikiranganje bane w'umutekano wo kwivuna basi ubutungane n'uwintwaro yo hagati mu gihugu bahaye bamenyesha makuru Edouard Nduwimana umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko abo bahunga igihugu atamvo nimwe bari bafise yo gutizabo kuko bahunga ibihuha ibinyoma n'imvugo ndenza rugero ya maradi ya mwamwe akorera mu Burundi ariko ko bibabaje kubona hari abarundi bariko barahunga
caba ikinyoma kwa bukuri guhunga nibibi umurundi yahunze birababaje no kuvuga yuko leta nishobora guheba abene igihugu bahunze ahico gituma hari intumwa z'intara intumwa z'imvukira za Kirundo intumwa za leta twagiye kugira ngo dusigure abarundi bene wacu yuko botahuka kuko kuvyukuri ivyo bagiye bavuga ahanini bigaragara yuko byinshi ari bihuha ari binyoma ari iterabwoba bagiye ngira ngo bumva kubera amaradio usanga akwiragiza rimwe na rimwe imvugo ndenza rugero ivyo no kubivuga
ubushikiranganje bw'umutekano hoho bavuga ko amatohoza bakoze mu rundi bwose yerekana ko atabigwanisho vyahawe imbonera kure Gabriel Nizigama arongoye ubushikiranganje bw'umutekano
twebwe tumaze iminsi tugendera abapolisi mu ntara mu gihugu nta na hamwe turi kumwe n'abashef de poste abajejwe igipolisi ku mitumba nta na hamwe bigeze batubwira bati jewe ngaha narananiwe mu mpera mvura imbonera kure zandengeye none izo raporo zitangirwa ku maradi izo raporo zigamije iki
Ponce gaciye ubwenge arongoye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi amenyesha ko mu gihe womenya ahizo mbonera kure ziherereye bozisubiza ku murongo
usivye yuko nizo mbonera kure ari ugwaruka nagira dukeburane ngaho hajya harashobora kuba arakagutse mbonera kure katoshobora no guhangana namwebwe mwiyorganije neza none mwoshobora kuvuga ngo zohangana n'igipolisi n'igisirikare ntibishoboka mu nzu muravye neza urahurushuro kufisa abana batanu mugabo bana ntibitwara kumwe bose izo mbonera kure zoba identify namwe turabibatumye kuko muravukana murabatwereka tuzobasubiza ku murongo
naho rero abo bashikiranganje basa nuko icyo kibazo cimbonera kure bagifata minenegwe abarundi n'ubu babandanya guhunga abo mu ntara za Makamba na Rumonge bakaba bamaze iminsi bahungira mu gihugu cha Tanzania Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera zivuga ko zibangamiwe no kubaho nabi ku buryo bukabije abakozi b'ubushikiranganje bwita impunzi n'ibiza mu Rwanda babana n'izo mpunzi umunsi ku wundi barahakana ayo makuru Eric bagira ubusa yaranyarukiye mu ntara ya Bugesera araraba ko ibintu byifashe
Uko iminsi ikomeza kwicuma niko impunzi z'abarundi mu Rwanda zikomeza kwiyongera magingo y'imibare itangwa na ministeri yita ku mpunzi garagaza ko mu Rwanda hamaze kugera basaga 185 amakuru ijwi rya Amerika yahawe yanabonye kubari mu Bugesera garagaza ko kwita kuri izi impunzi bya nyabyo byaba bitoroshye twasanze imirimo yo kubashakiraho babirimbanije
ahantu bigaragara ko nubundi hari ishyamba ariko ritari nzitane barahubaka mahema kugira ngo impunzi zibashe kuba zabamo kuri iyi saha rero ya saa tatu utwana twaguye agacuho twasinziriye abagiye dupfa kuryama ntabwo ari ugusasa ni ibintu bagiye bapfundikanya bakaba baryamyeho
aba bana bararwaye
barasinziriye
ko mwabaryamishije hasi
none twabaryamisha ko bataratwubakira
nuvuga ntabwo murabona kurara muri kurara mute aha hasi ndi kubona
n'agasande dufundi
nuvuga ngo utu twana sanze kuri isaha ya saa tatu dusinziriye n'ukubera iki
aba batakamba basaba ko kurambika umusaya ngo bahageze kuwa kane w'icyumweru gishize
twe twaje ku munsi wa kane gushika n'ubu nta kintu kimwe turafata guhera ku byo twifuka gushika ku bintu tuvomesha umwanda uratwica tukaguma nk'uko imvura yagwa tukarara ngaha nyene nta kintu kimwe twifuka uwagize imana karonka gakwemo kagahebera abana
uba aha hantu muraharyama
Iby'umwanda bagarukaho bigaragara cyane kubikoresha izi impunzi zifashisha mu masuku utembera muri iyi nkambi ya gashora ntubura gukubitana n'abogera mu masafuri y'abatekamo
amakuru ndabona muri mu masuku muroza utwana muratwogereza mu masafuri ya namwe mwaje ryari
baje kuwa gatatu
namwe murara hano bavuze kuki mutajya mu mahema nk'abandi
tugiye ntabwo aratugera hamahema mugwanye mudufungurira inzara iratwisha
ifunguro rimwe rya nimugoroba kuri izi impunzi mu gitondo bafashe ku gikoma byo ngo bimaze kuba nk'ikita rusange kubatega maramuko ku nkambi gusa twabajije ingano ya buri kimwe
umuntu umwe n'igikombe kimwe n'icyo bamuha ubwo nko mu gitondo umuntu yanyoye ubuye uri umwe n'igikombe kimwe muri babiri ni ibikombe bibiri no kumugoroba ibigori ni ibikombe bibiri nyine udafise amafaranga urumva ntiwoteka baba wabikuye hehe cawiri guko
mu gihe hari abataka inzara nibibuza ko hari udutsinda twabamwe mu bana baciye akenge ndetse n'abakuze bifashishwa mu guhimba udukino duto duto tugamije kubahugenza ku bibazo by'ingutu bibugarije Uyu Kwizera yarafite umupira w'amaguru woroheje mu ruziga rwagutse bawuteraga mu kirere ubikoze nabi bagenzi be bakamuzomera
tugire ukaminduru
kubona mwana nk'uyu aba iyo yavuye aba yibuka ibintu byinshi byo byari mu muhira nkuko rero tubatoye nkuko tukaza kubakinisha biratuma mu mutwe baruhuka akisentarez
kubibazo bigaragara mu nkambi y'agateganyo y'agashora bwa Nazaria Karangwa umukozi wa ministeri yita ku mpunzi yabihakanya hereye kucyo kutagiraho kurara
ntabwo buri gihe abantu bavuga ukuri koko iyo umuntu avuye mu nzu ye nziza hari igihe yumva ko no mu nkambi akwiye kwisanga bityo naho yarara aho asakaye agiranije naho avuye hari ubwo yumva ko adakwiriye ntabwo rero ari ukuri yuko umuntu yamara iminsi ine itanu akiri hanze namwe iyo mutambagiye murabona ko hari amazu yenda guhaza n'imirire nta kibazo kinini gihari kuko kugeza ubu turabatekera kandi uburyo bwo kubatekera ntiburanengwa icyo tutarakora ni ukubihanga ubwabo bitekera murabizi ko Bugesera bugira ikibazo cy'inkwi ubimuhaye utamuhaye n'inkwi byamugora kugira ngo abiteke niyo mpamvu tubibatekera
abashinzwe ubuvuzi muri iyi nkambi ya Gashora batubwiye ko ibyo bari biteze byabaye ikinyuranyo bemeza ko hari hitezwe ko indwara y'impiswi cyangwa diyare yaza ku isonga ariko ubu ngo igaragara kuri benshi ni malaria ku buryo bashobora kubona hagati y'ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo inani ku munsi muzisaga ibihumbi umunani magana atanu mu Rwanda impunzi ziri hejuru y'ibihumbi bitandatu ziri Gashora mu Bugesera abategetsi b'u Burundi bamaze kubakangurira gutaha ubugira kabiri babyanga bashimangira ko bazatahuka umutekano wabonetse bongeye kuduhamiriza ko bahunze umwuka mubi ushobora kuvamo intambara kubera amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi igihe cyose ataraba ngo bamenye iyo byerekeza ngo ntaho bazajya biteganijwe ko mu minsi ya vuba bimurwa bakavanwa hafi y'igihugu cyabo bahunze imodoka z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zo zirabatunda umunsi ku wundi zibakura ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi zibazana mu Rwanda Eric Bagira Ubusa Ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu ni umwanya w'ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyamakuru twasomewe na Oriane Itangishaka
mu ndwi iheze ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane Norimitsu Onishi w'ikinyamakuru The New York Times yanditse amenyesha ko kuri uwo munsi wa gatanu mu gisagara cya Johannesburg hagizwe ibitero ku miduga y'abanyamahanga bo muri icyo gisagara aho Leta yagerageza guhagarika ubwo bugizi bwa nabi bwari bumaze guhitana abantu bashika kuri bane muri icyo gihugu Onishi yatangaje ko polisi yarashe amasasu atica mu kirere iturutse n'ibindi bikoresho by'igipolisi biri mu bwoko bwa grenade mu ngingo yo komora abanyamahanga bari bagiye hamwe bafise ibigwanisho kugira bakingira amaduka yabo ngo ntategwe n'abanyagihugu babagiriza ko ari bo babatwaye ubuzi ubwo ruhagarara rwatanguye mu gisagara cya Durban mu bumanuko bw'igihugu aho abanyamahanga bane bava mu bindi bihugu bya Afrika bari baherutse kugandagugwa bitewe n'imvugo z'amacakubiri zari ziherutse gushikirizwa n'umwe mu bashingantahe bo ducimbiri New York Times yatangaje ko ubwo bwicanyi bwahavuye bukwiragira no mu gisagara kinini cya mbere cya Afrika y'Epfo i Johannesburg aho bavuga ko abategetsi bataciye babuhagarika mu buryo bwihuta The New York Times yibukije kandi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani habaye ubwicanyi nk'ubwo ku banyamahanga bava mu bindi bihugu bya Afrika bwahitanye abashika kuri 60 mu gisagara cya Johannesburg ku munsi wa kane w'indwi iheze nyene ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane ikinyamakuru USA Today cyatangaje inkuru yavuga ku gipolisi cy'Ubutaliyano cyahagaritse ingenzi z'abayisilamu 15 bagirizwa kuba bataye abakristo 12 mu ruzi aho bari kumwe mu bwato bwagana buja mu bihugu by'i Buraya buciye mu ruzi rwa Mediterane USA Today yatangaje kandi ko hari izindi ngenzi 41 nabo nyene bakekwa kuba basomye nturi nyuma yaho batawe mu ruzi ico gihe nyene hari hasanzwe hari icuka kibi hagati ya madini muri ako karere. USA Today yamenyesheje ko igipolisi cy'Ubutaliyano cyahagaritse abo bayisilamu bataye abakristo mu ruzi mu gisagara cya Sicily i Palmero mu Butaliyano bakaba bagirirwa ivyaha by'ubwicanyi buhagaze ku madini. Icyo kinyamakuru camenyesheje ko ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe n'abayisilamu bari baje bava muri Côte d'Ivoire, Mali na Senegal bakaba bishe abo bakristo bari baje bava muri Nigeria na Ghana. Ku munsi wa mbere itariki 13 naho ikinyamakuru Bloomberg Business cyanditse inkuru yari ijanye no kwibuka umwaka umwe waruheze abana b'abanyeshuri b'abakobwa bo mu gihugu cya Nigeria banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram. Bloomberg Business yanditse ivuga ko inyuma y'umwaka umwe abuza abakobwa biwe umushinga ntahe Yakubu yari afise amakenga menshi yuko atazongera kubona abakobwa biwe Amina na Zainabu. Bloomberg Business yamenyesheje kandi ko umunsi wa kabiri ukurikira mu gisagara cya New York hari hateguwe ibirori byo kwibuka umunsi abo bana b'abakobwa banyuruzwa. Ivyo birori bigafasha ibikorwa byo kugerageza kubagarura vyiswe Bring Back Our Girls byatangujwe kuri internet n'umutambukanyi wa Perezida Obama Michelle Obama n'umwana w'umukobwa w'umunyepakistan Malala Yousafzai yatorotse abagwanyi b'abataliban ubu akabazwe ku isi nk'umuvugizi aserukira abana b'abakobwa kuronswa uburenganzira bwo kuja ku ishure. Bloomberg Business yibukije kandi ko umukuru w'igihugu cya Nigeria mushasha Buhari agiye kuzokwemegwa icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa kane yiyemeje kuzosambura uwo mugwi w'abayisilamisti ba Boko Haram ariko akaba yavuze ko kugira abo bana b'abakobwa banyurujwe batahukanwe ari igikorwa kitazoshoboka.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Isi iragenda ihinduka. Diplomasi kimwe n'iterambere nabyo birahinduka umunsi ku wundi. Ibibazo by'ingutu byugarije isi birimo imindukire y'igihe, ubukene, iterabwoba n'indwara z'ibyorezo byahindutse insobe kandi ni nako bikwirakwira vuba ku isi. Biragoye rero kuba guverinoma ubwayo cyangwa se umuryango runaka byabasha kubikemura. Gukemura ibyo bibazo by'isobe bisaba ubuhanga budasanzwe no gukorera hamwe kw'abatuye isi bose. Mu mwaka wa 2009 nibwo ibiro by'ubufatanye rusange byashyizweho muri Departement ya Leta y'Amerika. Ibyo biro bigamije gushyigikira iterambere n'ubufatanye hagati y'inzego za Leta n'abikorera ku giti cyabo mu gushakira hamwe umuti w'ibibazo by'ingutu byugarije isi. Ibyo biro bimaze gutanga miliyoni 829 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2009. Ibyo biro kandi bikorana n'inzego zinyuranye zirimo amasosiyete yigenga, imiryango itagengwa na Leta, amadini, za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi mu kubonera umuti ibibazo byugarije isi. Muri Afrika, ubufatanye bumaze imyaka 3 na Lions Arobaz Africa bufasha inzego za Leta n'izabikorera ku giti cyabo mu gukorera hamwe. Kugeza ubu kandi abashoramari 2000 bitabiriye gahunda zitegurwa muri ubwo buryo. Imishinga mishya irenga 80 yatangirijwe mu gikorwa cy'imurikagurisha cyitwa Demo Africa. Mu mwaka wa 2013 imishinga 5 ya Lions Africa yabonye amahirwe yo kujya kwerekana ibyikora mu imurikagurisha ry'ikoranabuhanga ryabereye muri California mu karere kubatsemo amasosiyete y'ikoranabuhanga bita Silicon Valley. Indi mishinga 30 ya Lions Africa yatsindiye kujya mu irushanwa muri Afrika y'Epfo mu ihuriro ry'abashoramari mpuzamahanga. Ikindi kandi, abana barenga 80 bari muri programu z'imishinga y'ifatizo ya Africode Dojo ibera muri Nigeria no muri Tanzania. Hari imishinga nk'iyo iteganijwe mu bindi bihugu bya Afrika mu minsi mike iri imbere. Kimwe nuko ubufatanye bwa za Leta n'abikorera ku giti cyabo bukorwa hirya no hino ku isi, Lions Arobaz Africa ibona inkunga zituruka ku mpande zombi. Ihuza kana amasosiyete y'ikoranabuhanga, imiryango yita ku majyambere mpuzamahanga n'imishinga igitangira mu gushyiraho za programu mbonera zigeza ba nyirazo ku myanzuro ishimishije kandi y'ingirakamaro.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mututeza matwi mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kitondo. Imbere yaho reka mugenzi wacu Eddie Gwema twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize aya makuru. Eddie,
urakoze. Fidel, muri aya makuru twababwiye ko umutwe w'intagondwa wa Al-Shabab ufite ibirindiro mu gihugu cya Somalia watangaje ko ari uri inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi cyagabwe kuri bisi ya Roni muri Somalia kigahitana abantu 9 barimo 4 mu bakozi bo mu ishami ryita ku bana UNICEF. Iki gitero cyagabwe igarowe umujyi mukuru w'intara ya Puntland nk'uko bitangazwa na polisi. Ku rubuga rwa Twitter, intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Somalia Nike yamaganye icyo gitero, avuga ko yifatanyije n'ababuza babo. Iki gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe gusa abasirikare 6 bagize ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe barimo Abarundi 3 bishwe n'igitero cyabagabweho n'intagondwa za Al-Shabab mu gihugu cya Somalia. Ubuyobozi bw'izo ngabo za Afrika zishinzwe gucunga umutekano muri Somalia bwatangaje ko abo basirikare kimwe n'abandi banyakenya bishwe kuri iki cyumweru ubw'imodoka barimo yagabweho igitero. Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yahamagaje inama y'igitaraganya izateranira kuri uyu wa 4 mu gihugu cy'Ububiligi kwiga ku kibazo cy'abimukira nyuma yuko abagera kuri 700 barohamye mu nyanja ya Mediterane bagerageza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi bavuye muri Afrika. Ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi Federica Mogherini yavuze ko igihe kigeze ngo uwo muryango uhagurukire bidasubirwaho icyo kibazo. Abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi kuri uyu wa mbere biriwe bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu cy'abemukira baturuka muri Afrika. Ba ministri w'ububanyi n'amahanga na w'ubutegetsi w'umuryango w'Uburayi nanone bahuriye i Luxembourg iminsi 2 nyuma yuko hari ubwato bwarohamye ku nkombe ya Libya. Bikekwa ko aho bimukira bahitanywe n'iyo mpanuka bagerageza kujya mu kirwa cya Lampedusa kiri mu majyepfo y'igihugu cy'Ubutaliyani. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi abagabo 6 muri leta ya Minnesota bakekwaho kwitegura kujya muri Siriya gukorana n'umutwe wa Islamic State. Abo bagabo bose bakomoka muri Somalia bashinjwa ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba. Umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Andrew Loge yavuze ko abo bagabo bamaze amezi 10 bitegura kuva muri Amerika ngo bajye kurwanira umutwe wa Islamic State. Mu kirego cyatanzwe, umushinjacyaha asobanura ko abo bagabo bari hagati y'imyaka 19 na 21 ubundi bakabasanzwe ari inshuti cyangwa se baziranye. Abashinjacyaha bavuga ko abo bagabo 4 muri bo batawe muri yombi ku cyumweru mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota, abandi 2 bafatirwa mu mujyi wa San Diego uri muri leta ya California. Ministeri y'ingabo hano muri Amerika nanone. Amakuru yacu tuyasoreje aha, mugire umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha nyamara kuri FM kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.